iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo mu makuru ya kakanya. Leta y'u Burundi yemeje umugambi mushasha wo kunganisha imishahara y'abakozi bose ba leta bafise urupapuro rumwe rw'umutsindo. Numugambi uzogenda urashigwa mu ngiro buhoro buhoro mu kiringo c'imyaka 10 kugira ngo abakozi ba leta bose bazobe banganya imishahara. Urunani rw'amashirahamwe y'abarimu kose somma rutangaza rusanga nabo naho ico kiringo ari kirekire akarusho kuri uyo mugambi ari kanini.
Bizotuma ubwa mbere hadasubira kwibonekeza irutana ry'imishahara ku bakora akazi kamwe. Ntibizosubira kandi kwemerwa ko abakozi bazaba barahindura ibibanza bakoreramo.
Uyo ni umwe mu baserukira amashyirahamwe y'abigisha. Njamake ya makuru tugira tubashikirize. Mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge yasubiye kwihweza urubanza aba nyagihugu ba Nyarutarama mu gisagara cha Kigali bagiriza mwo leta y'u Rwanda gushaka kubambura amatungo yabo. Ambasade ya Ukraine muri Turkiya uyu munsi kuwa gatanu yavuze ko abanyaturkiya 86 bahungiye mu musigiti mu gisagara cha Mariupol mu gice cyafashwe cyo mu bumanuko bwa Ukraine. Muri Sudani ingwano ya moko yahitanye abantu 17 muri Darfur mu burengero bw'igihugu. Tuwebutse nshuti mwese ko muri ko muwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru avugwa hirya no hino ku isi nido ryayo. Uburusiya bwagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutunga ibigo by'ubushakashatsi ku bigwanisho by'ubumara muri Ukraine. Urwego rwishyira hamwe mpuzamakungu ONU rujejwe umutekano n'amahoro ku isi ruraterana uno munsi kugira ngo ubisuzume. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Nkuko umuvugizi w'impunzi n'abavuye mu byabo muri Darfur Adam Rejal n'abandi bantu b'impirimbanyi banyuranye babitangarije ibigo ntaramakuru bitandukanye, abarwanyi b'umutwe w'abarabu witwara gisirikari witwa Jean Jawid bagabye igitero ku baturage batarabo mu bwoko bw'abarabu mu misozi ya Jewel Moon hafi y'umupaka n'igihugu cya Chad. Batwitse imidugudu ine yose bayigira umuyonga, bakoresheje kandi n'imbunda ziremereye nka za mitrayeze bica abaturage 17 bakomeretsa abandi 46. Abandi baturage benshi nabo bazimiye cyangwa bahunze. Iyi mirwano ikurikiye indi yabaye ku itariki ya 6 y'uku kwezi i Jebel Moon, yose hamwe imaze guhitana abaturage barenga 40. Nawe ishyirahamwe ry'abaganga bo muri Darfur rivuga ko imirwano hagati y'aborozi b'abarabu n'abahinzi b'abirabura bapfa amazi n'ubutaka bw'inzuri yahitanye abantu bagera kuri 250 kuva mu kwezi kwa 10 kugera mu kwa 12 mu mwaka ushize muri Darfur.
Urakoze Thomas. Ambasade ya Ukraine muri Turkiya uyu munsi kuwa gatanu yavuze ko abanyaturkiya 86 bahungiye mu musigiti mu gisagara cha Mariupol mu gice cyafashwe cyo mu bumanuko bwa Ukraine mu gihe ingabo z'Uburusiya zibandanya kurasa muri icyo gisagara. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugene Mukankuzi.
Iyi nama yasabwe n'Uburusiya. Muri iki cyumweru umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabwo Maria Zakharova niwe wavuze bwa mbere ko Amerika na Ukraine bamaze imyaka bafatanya mu bushakashatsi bw'intwaro z'ubumara. Nyuma ye n'abandi bategetsi bo hejuru barimo umukuriye Ministre Sergei Lavrov barabishimangiye nta bimenyetso batanga, ariko Ministeri y'Ingabo z'Uburusiya yo yemeza ko ibifite. Ubushinwa nk'uko umuvugizi wa Ministeri yabwo y'Ububanyi n'Amahanga Zaori Jean yabitangaje, nabwo buravuga ngo igisirikare cy'Uburusiya cyatahuye ibigo by'ibanga Amerika ikoreramo ubushakashatsi bw'intwaro z'ubumara muri Ukraine, burasaba ko umuryango w'abibumbye ubikoraho anketi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abavugizi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batandukanye bateye utwatsi ibibirego bose bemeza ko ari ibinyoma uburusiya burimo bukwirakwiza byo kuyobya uburari ahubwo ngo bugamije gukoresha intwaro z'ubumara ku baturage ba Ukraine leta zunze ubumwe za Amerika ivuga ko idashobora kwemerera uburusiya kugira inteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi igikoresho cyabwo
iyo yari inkuru ku Burusiya bwagiriza leta zunze ubumwe za Amerika gutunga ibigo by'ubushakashatsi mu ntwaro z'ubumara muri Ukraine naho ku byerekeye Iran imishikirano y'ivyene muri Autriche ku mugambi wa nuclear wa Iran yafashe ikiruhuko risabwe n'Uburusiya inkuru dushikirizwa na Thomas Kamirinde
Iki kiciro cy'ibiganiro cyatangiye mu kwezi kwa 11 gushize mu murwa mukuru wa Autriche Irani na leta zunze ubumwe za Amerika banze kuvugana imbona nkubone abahagarariye ibindi bihugu ari byo Ubushinwa Ubufaransa Uburusiya Ubwongereza n'Ubudage bavuganira nabo muri hoteli ebyiri zitandukanye noneho bakagenda bagashyikiriza buri ruhande ibyo bakuye ku rundi bahujwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rwawo Joseph Borrell ari nawe muzabikorwa mukuru w'imishyikirano yatangaje kuri Twitter ko bari hafi cyane kuzuza amasezerano ati umushinga w'umwandiko wa nyuma uri kumeza ariko yongeyeho ko byabaye ngombwa gucumbika ibiganiro kubera impavu zidafite aho zihuriye nabyo byapfiriye he rero uburusiya kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu mishyikirano bwasabye kandi bwanga kuva kwizima kw'ibihano bwafatiwe n'amahanga bumaze gutera Ukraine bibanza bikavaho cyangwa se bukabona indahiro ko bitazabangamira umubano wabwo na Iran Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yabiteye utwatsi umuyobozi w'intumwa z'Uburusiya mu mishyikirano y'Ivienne Mikhail Ulyanov we yamaganye abashaka guhirikira amakosa yose ku Burusiya ati su Burusiya bwonyine gusa bufite uruhare rwo kuzuza amasezerano inama ntiyatangaje igihe izasubukurira imirimo yayo
tugushimira Thomas ambasaderi wa Ukraine muri Turkiya uyu munsi kwa gatanu yavuze ko abanyaturkiya 86 bahungiye mu musigiti mu gisagara cha Mariupol mu gice cyafashwe cyo mu manuko bwa Ukraine mu gihe ingabo z'u Burusiya zibandanya kurasa muri ico gisagara inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugene Mukankuzi
Ivuga byavuzwe n'abayobozi mu karere ambasade yasubiyemo ko ingabo z'u Burusiya zakomeje kurasa kuri uwo mugi no ku musigiti guhera mu masaha ya kare mu gitondo ivuga ko abanyaturkiya 34 bahihishe ari abana Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Turkiya ntiyahise ishaka kugira icyo ibivugaho ubwo yari bisabwe n'ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters Turkiya imaze iminsi ifasha abaturage bayo kuva muri Ukraine hifashishijwe za bisi na za gari ya moshe
So Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC dushimire Eugene Mukankuzi kuri iyo nkuru Muri Sudani ingwano z'amoko zahitanye abantu 17 muri Darfur mu burengero bw'igihugu ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirinde
Kurundi ruhande abagenzi bagisohoka mu ndege ntibazongera kwerekana ibipimo bigaragaza ko batanduye COVID-19 nubwo ingamba zo kwirinda iyo ndwara zizakomeza nko gukaraba intoki no guhana intera
Inkuru rero turiko tuvuga ku byerekeye Sudani aho ingwano z'amoko zahitanye abantu 17 muri Darfur mu burengerazuba bw'igihugu ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirinde
Nkuko umuvugizi w'impunzi n'abavuye mu byabo muri Darfur Adam Rejal n'abandi bantu b'intirimbanye banyuranye babitangarije ibigo ntaramakuru bitandukanye Abarwanyi b'umutwe w'Abarabu witwara gisirikari witwa Janjawid bagabye igitero ku baturage batarabo mu bwoko bw'Abarabu mu misozi ya Jewel Moon hafi y'umupaka n'igihugu cya Chad batwitse imidugudu ine yose bayigira umuyonga bakoresheje kandi n'imbunda ziremereye nka za mitrayeze bica abaturage 17 bakomeretsa abandi 46 abandi baturage benshi nabo bazimiye cyangwa bahunze Iyi mirwano ikurikiye indi yabaye ku itariki ya 6 y'uku kwezi i Jebel Moon yose hamwe imaze guhitana abaturage barenga 40 na wishyira hamwe ry'abaganga bo muri Darfur rivuga ko imirwano hagati y'aborozi b'Abarabu n'abahinzi b'abirabura bapfa amazi n'ubutaka bw'inzuri yahitanye abantu bagera kuri 250 kuva mu kwezi kwa 10 kugera mu kwa 12 mu mwaka ushize muri Darfur
Urakoze Thomas yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Dushimire Thomas na Eugenie Mugankusi badushikije amakuru. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewe.com mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta y'u Burundi yemeje umugambi mushasha wo kunganisha imishahara y'abakozi bose ba leta bafise urupapuro rumwe rw'umutsindo. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Imari ku byerekeye imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi zimaze imyaka irenga 10 ubu leta yafashe ingengo mu nama shekiranganje kw'ico kibazo gitegerezwa kuva mu nzira kugira ngo abakozi ba leta bafise urupapuro rw'umutsindo rungana bahembwe umushahara rungana aho boba bakorera hose mu kazi ka leta. Itangazo ry'inama shekiranganje yerekana ko intumbero ari gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara no kugwiza umwimbu mu kazi ka leta. Leta yemeza ko abegwa n'ico kibazo bose bagize uruhara mu cigwa cakozwe cingenwa mu mugambi woshigwa mu ngiro. Leta ivuga kandi ko byitezwe ko abarimo bazodugirizwa agashahara kugira ngo bazohamye bagenzi babo cane cane bakora mu gisata c'ubutungane. Iki kirashimisha amasendika y'abakozi nkuru nani impoza amasendika y'abarimu kosesona ruhurikiyemo amasendika renga 10 abarimu ne nabo benshi mu bakozi ba leta kuko barenga ibice 50% vy'abakozi bose nkuko ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bubivuga. Ne nabo bamye basaba ko hoba ukunganisha imishahara kuko kubwabo hembwa make bagereranije n'abagenzi babo bafise urupapuro rw'umutsindo rumwe yamara bagakora mu bindi bisata. Victor Ndabaniwe aserukira urugo runani kosesona kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Ihuriro ry'amasendika bigisha kosesona muri rusangi riranezerejwe n'ingingo leta yafashe kubirabana n'agaciro k'amanota yahawe akazi, na cyane cyane ko twari twiteze ko ingingo ya mbere yari yafashwe yari yoza igabanura imishahara y'abakozi. Ubu rero tukaba dushimishwa n'uko ibyifuzo amasendika yashyize imbere leta yarayibikoreye ko bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse ibijyanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko na kare nta mwana n'ikinono. Iyo rero ni intambwe dushima uko turabona neza yuko bizoheza bigafasha mu bijyanye no gushyira ku rugero rumwe abakozi bayikorera.
Mu mafaranga leta izotangura gukoresha mu kwezi kw'indwi uyu mwaka hazoshigwamo ayagenewe uwo mugambi wo kunganisha imishahara mu bakozi ba leta. Inamashikiranganje yemeje ko ari umugambi uzogenda urashigwa mu ngiro buke buke kuko ukeneye uburyo bwinshi bungana n'imiliyaridi 125 y'amarundi. Ku mwaka ku mwaka hazokoreshwa ayangana n'imiliyaridi 12 n'igice. N'umugambi uzomara imyaka 10 kugira abakozi ba leta bose bazobe banganya imishahara. Aha amasendika abona ko ari kiringo kirekire. Ico bikoze urunani kosesona rusanga akarusho kuwo mugambi ari kanini mu kugwiza umwimbo no kugabanya imyidogo nihagarikwa ry'abakozi mu bakozi ba leta.
Bizotuma ubwa mbere hadasubira kwibonekeza irutana ry'imishahara ku bakora akazi kamwe. Ntibizosubira kandi kwemerwa ko abakozi bazabarahindura ibibanza bakoreramo. Ko musanze muzi neza yuko buri gihe abakozi bamwe barasaba guhindurirwa ubuzi bagenda kurondera aho imishahara bayisunumiye gusumba. Ubu rero nimaze gushyirwa mu ngiro, abakozi bose bazabari mu kazi kamwe bazabafise umushahara umwe. Rero twumva ko ari ikintu kituremesha. Byaturemesha kandi kubwo ayo manota bayafashe bizotuma atamushahara w'umukozi usubira hasi. Ariko rero naho iyo ngingo yafashwe kandi itanga inyishu ku bibazo abakozi ba leta bafise na cyane cyane abigisha, biboneka ko ikiringo cemejwe n'inamashikiranganje cyo gushyira mu ngiro ipolitike y'imishahara ari kirekire cyane gose. Cyo naco kikazotuma inyishu itanyaruka kuboneka nk'uko abakozi bari tubyiteze. Ikifuza yuko rero nk'uko twame tubije inama n'ingingo mu biganiro, leta yogira ikikoze kugira nk'uko inamashikiranganje yarayibisavye habe inama yihuta gukurabira hamwe ibijanye n'ikigwa mu ngiro. ishingiro ry'uwo mugambi.
Icyo mugambi utegekanya kitanezera amasendika y'abakozi no kugabanya uturusho duhabwa abakozi ba leta bahembwa menshi kurusha abandi mu ntumbero yo kurindira bagenzi babo bagihembwa make. Yamara ayo masendika abona ko ari kibazo gishobora gutorerwa umuti mu biganiro hagati ya leta n'amasendika y'abakozi. Nkuko byerekanwa n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta, abakozi bayo bose barenga 180,000 mu gihugu hatarimo abasirikare n'abapolisi bakukira ubundi bushikiranganje. Pierre Clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Clave. Sentare nkuru ya Nyarugenge mu Rwanda yapfundikiye urubanza imiryango 22 yo muri Nyarutarama iregwamwo igisagara cya Kigali gushaka kubimura ku matungo yabo ku gahato. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Itsinda ryaburanye kuri uyu wa gatanu rigizwe n'imiryango 76 muri umujyi wa Kigali wayisenyeye amazu mu mwaka w'2020 ubahatira kwimukira mu Busanza mu karere ka Kicukiro. Uretse bwana Fabrice Gatari ugituye muri Nyarutarama, abandi bose uko ari batandatu mu baburanye ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwarabasenyeye, burasaba kujya gutura mu mazu buvuga ko yubatswe n'umushoramari mu karere ka Kicukiro mu Busanza. Buravuga ko bari batuye mu kajagari kandi katemewe. Abarega umujyi wa Kigali baravuga ko utubahirije amasezerano wagiranye n'abaturage mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro Inyarutarama muri Gasabo. Baravuga ko umujyi wa Kigali wabateye ihunga bana kuva wabasenyera. Babwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko umujyi wa Kigali ushaka kubimura ku ngufu nta masezerano. Igenagaciro wabakoreye ku nshuro ya mbere hari mu 2017. Bose barasaba indishyi y'amafaranga 5% y'ubukererwe bishingiye ku itegeko ryo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Barasaba urukiko guha agaciro umwanzuro w'inama njyanama y'umujyi wa Kigali yo ku itariki ya 15 z'ukwa kabiri 2018 yemezaga ko bagiye kwimurwa ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Bararegera kandi gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo. Indishyi y'akababaro k'ihungabana umujyi wabateje ubasenyera. Barasaba kandi igihembo cy'abanyamategeko bakurikiraniza imanza gutegeka umujyi wa Kigali ukazishyura imisoro yose ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cy'abakibabaraho kuva umujyi wa Kigali watambamira umutungo wabo. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru, umwe muri batatu bunganira itsinda ry'abantu batandatu, aravuga ko mu guha ubutabera abaturage hagombye gushingirwa ku biciro by'ubutaka biri ku isoko. Aravuga ko kuva mu 2017 kugera magingwa ya ibiciro by'ubutaka byatumbagiye. Abunganira umujyi wa Kigali Vianney Safari na mugenzi we Gerard Gashema baravuga ko abarega bafite amagena agaciro atariho imikono y'impande zombi. Barasaba urukiko gutegeka abaturage bose kwakira ingurane ikwiye mu mazu. Baravuga ko icyo abaturage basabwa ari ukugira ubushake bwo kwimuka gusa kuko bemeza ko amazu bimukira mahari. Abunganira abarega umujyi wa Kigali bo bakomeza kwemeza ko n'igihe umujyi wari wasezeranije kwimura bemeye amazu utabyubahirije. Barashimangira ko ibyo umujyi wa Kigali wireguza bibumbatiye kwivuguruza gukabije. Barashingira ku myanzuro y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali wakoranye n'abaturage mu 2018 wemeza ko ugiye kubimura ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Bakabihuza n'ubwiregure bwawo uvuga ko bari batuye mu kajagari kandi akajagari kadahabwa ingurane. Umujyi wa Kigali ntugaragaza igihe aba baturage batangiye guturira mu cyo bita akajagari cyangwa se niba hari icyo wakoze ukibona ko batangiye gutura muri ako kajagari. Abunganira barega bavuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa kandi ko yemereye gutura aho ashatse. Bavuga ko umujyi wa Kigali ubasenyera wavogereye imitungo yabo. Igisa n'icyita rusange baburanye n'umujyi wa Kigali kuri uyu wa gatanu bahuriraho n'amasezerano bavuga ko bahatiwe gushyiraho imikono bizeye ko bagiye kubona ingurane ikwiye mu mafaranga. Ikindi basenyewe amazu yabo harimo ayo bagamo nk'imiryango nayo bakodeshaga ubu nabo binjiye mu mubare w'abakodesha. Barasaba ko ibyo byose urukiko rwazabiha agaciro. Bose baravuga ko umujyi wa Kigali wabahohoteye bakangara. Ababuranye none ni Fabrice Gatari, Jean Dodier Ihorahabona, Jacqueline Wizeye, Jean Baptiste Karisa, Atanazi Mbarubukeye, Jean Marie Vianney Mutware na Theodore Hakuzimana. Barakurikira irindi tsinda ry'abantu 15 ryaburanye mu minsi ishize. Abo bose babanje mu gikorwa cy'ubuhuza n'umujyi wa Kigali buza ku mfabusa. Ikibazo muri rusange kirareba imiryango isaga 1,400 bari batuye mu midugudu ya Kangondo na Kibirari Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu imiryango 28 yari yagiye mu buhuza, 6 gusa niyo yemeye amazu, abandi biyemeza kugana inzira y'inkiko. Magingo ya kandi imiryango isaga 300 niyo ibarurwa ko yamaze kwimukira mu Busanza. Ikibazo cy'iyi miryango gifata umuzi mu mwaka w'2017 mu mujyi wa Kigali watangiye ubakorera imajyana y'agaciro mu izina ry'umushoramari bwana Denis Karera bigakomeza kugorana. kugorana. Iki kibazo cyo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange cyakunze kugorana hirya no hino mu gihugu. Abasesengurira ibintu hafi bakemeza ko abaturage ba Kangondo na Kibiraro baje kwisonga mu guhumura rubanda babereka uburenganzira bemererwa n'amategeko. Urubanza rwabo inzego z'umutekano nazo ntizirikuraho ijisho, kuko kuva rwatangira mu nkengero z'urukiko kugera mu byumba by'urukiko haba hari abashinzwe umutekano, abambaye imyenda y'akazi n'abambaye imyenda ya gisivire. Amakuru ijwi rya Amerika ikomeza guperereza aremeza ko izo nzego z'umutekano zihora ziryamiye amajanja zikeka ko hashobora kuvuka imyigaragambyo muri aba baturage. Urukiko rwanzuye ko ruzabifataho icyemezo ku itariki ya 8 z'ukwezi gutaha. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Erego akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kose kase
ngo jewe ndubibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo kose ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabo ururimi rw'iwacu
ari kabira simuhumuruka mana Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Nikada?
Ndiye bugo.
Gungwiki? Nukumga kwa mwari wese mwari tukwebge, ya jeye besha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, tukwejende. Kombo taksi aji. Kombo taksi. Ni ikiganiro gisha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Combo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Combo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Combo Taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bamwe mu bakenyezi b'abarundi kazi bahungiye mu gisagara cya Kigali mu Rwanda bavuga ko bahangayikishijwe n'ubukene basigiwe n'ikiza cya virusi ya corona. Ko guhangayika gukurikiranye n'umunsi wahariwe umukenyezi ku isi. Inkuru tushikirizwa n'umenyeshamakuru wacu mushasha mu Rwanda, Thierry Yvette Ndayishimiye. Ikaze ku Ijwi rya Amerika, Thierry Yvette.
Urakoze Thomas Kamirindi. Menshi mu bakenyezi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bamaze mu Rwanda imyaka ishika kuri itandatu. Bamwe muri abo bari basanzwe bafise utuzi tubabeshejeho mu gihugu cabo imbere y'uko bahunga. Ishirahamwe mpuzamakungu gita y'impunzi mu Rwanda HCR rikavuga ko ibice birenga gato 60% by'impunzi zahungiye mu gisagara ca Kigali ari abakenyezi. Benshi muri abo bakaba bagerageza gukora utuzi dutandukanye two kwiteza imbere n'imiryango yabo. Ico bahuriza ko hafi ya bose ni kimwe, ubukene batewe na COVID-19. Ibi bakaba babivuze mu gihe tukiri mu ndwi hayimbazi wamwo umunsi mpuzamakungu wahari w'abakenyezi ku isi. Bakaba basigura ko batawuhimbaje nk'uko byahora. Umwe muri abo bakenyezi twavuganye afise abana batatu.
Ngaha narabaye umuagent wa MTN nkacuruza amayinite kazandagira amatransferere, ariko nyine kubera bwa buzima buhenze, kubera umuntu abafise umutahe muto ntaho biheza bigere. Icyorezo cateye isi yose kitazi u Rwanda gusa, vyaratumye natwe business ziryama. Ubu unye biragoye kugira ngo dusubire kuronka ivyo dukora.
Tuyisabe Fidesi ni mboneza mu bakenyezi b'abarundi kazi asanzwe akurikirana ibibazo by'abana b'abarundi bahunze batari kumwe n'ababyeyi babo muri Save the Children mu Rwanda. Kubwiwe kuva kera ngo umukenyezi yaharanira gukorera urugo rwiwe, ari naco gituma batigeze bicara no mu buhungiro.
Abari bari yubatse bageze ku rwego kwitungira imiryango, corona yabakubise hasi. Zaguma mu rugo zituma bajya umutahe bari bafise uwo bateza imbere. Kera zina murundi kazi ari ngaha yararondera agatenge kiwaho yakabitse kugira ngo aje guhura n'abagore bagenzi bi, bagahura bagasangira fanta bagahuza ibyiyumviro, ariko ntibyakunze. rero turasavye nka twebwe abagore mubagize ico badufasha bagafasha umurundi kazi ari hano.
Imwe mu migambi iteganirijwe impunzi zitandukanye zahungiye mu Rwanda mu bisagara biri hanze y'amakambi y'impunzi zirimo n'iz'abarundi harimo uwitwa Jambere. Uyu waje mu ntumbero yo gufasha impunzi zari zisanzwe zifise ibikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo basubire kunagura imirimo yari isanzwe ibatunze ubicishije mu mabanki. Patrice Nadohoka ni waserukira impunzi ziba mu bisagara by'u Rwanda.
Ni ukuvuga yuko uwo mugambi ukorana n'amabanki, amabanki abo bakenyezi nabo barafise amabanki bakorana nk'abahora basanzwe bafise imirimo barangura yo kwiteza imbere. Banki zirabizi bakavugana akabereka umugambi agomba kurangura akawandika akawubashira bakawiga. Rero uyu mugambi ufasha uwifashije ifashanyo imwe yo gutanga nk'izi bamari bamaze iminsi baronka ni ifashanyo yo kugira ngo umuntu yiteze imbere anagure imirimo yari mutunze ku munsi ku munsi.
Ishirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi mu Rwanda HCR rivuga ko impunzi ziri mu gisagara cya Kigali muri rusangi zirenga gato 800. Uyu mugambi wo guteza imbere impunzi ziri mu Rwanda watanguye mu mwaka w'2019 uhereye mu makambi y'impunzi, ubu naho ukaba waratanguye no gukorerwa mu bisagara byo hanze y'amakambi birimo igisagara cya Kigali, Huye ndetse na Bugesera. Uyu mugambi ukaba ufise amafaranga y'amanyarwanda agera kuri miliyari 10 yatanzwe na banki y'isi yose, bikaba biteganijwe kuzohera mu mwaka w'2026, ni ukuvuga mu myaka 4 iri imbere. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Muriko mubandanya kumviza radio Ijwi ry'Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ku makuru y'inkino dutega amatwi mugenzi wacu Jean Claude Munyandi ndatubwire ku mahiganwa y'umupira w'amaboko wa basketball ya Basketball Africa League BAL zibandanye.
Mu mukino w'intoki wa basketball, irushanwa rya Basketball Africa League ku makipe mu itsinda rya Sahara ririmo gukinira Dakar muri Senegal rirakomeje. Uyu munsi kuwa gatanu, ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye Rwanda irakina umukino wayo wa gatatu muri irushanwa ririmo guhuza amakipe atandatu. Uyu mukino urahuza ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu n'ikipe ya Dakar Université Club yo muri Senegal, ukaza gutangira saa 5 z'ijoro ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Reg Basketball Club imaze gutsinda imikino ibiri, yahereye kuri AS Saleh muri Maroc ikurikizaho Seydou Legacy Athletic Club muri Guinea Conakry. Ibi biratanga icyizere ko ikipe ihagarariye Rwanda muri BAL ishobora gukatisha itike yo kuzakina imikino ya kamarampaka izabera mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu, ikazahuza amakipe 8. Tunyarukiye mu mikino ihuza amakipe y'abakozi, u Rwanda rugiye kwitabira irushanwa rizabera muri Algeria kuva ku itariki ya 14 kugeza ku ya 21 muri uku kwezi kwa gatatu. Ikipe y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare nizaserukira u Rwanda muri iyo mikino itegurwa n'ishyirahamwe ry'imikino y'abakozi muri Afrika Oster. Ikipe izarushanwa mu mpira w'amaguru. Intumwa z'u Rwanda zizaba ziyo wowe na prezida w'ishyirahamwe ry'imikino y'abakozi mu Rwanda ARPST ariwe mpamo Thierry Tigos. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru uyu munsi kwa gatanu tuzagarukaho mu makuru yacu ya siporo yo ku cyumweru, yasobanuye kandi ibirebana na shampiyona izatangira mu mpera z'icyumweru gitaha ndetse n'imyiteguro y'ishyirahamwe ayoboye yo kwakira imikino ya Oster igomba kubera mu Rwanda mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Dusoreze mu mupira w'amaguru, aho shampiyona y'icyiciro cya mbere igomba gukomeza mu mpera z'icyumweru hakinwa imikino ya 2021. Ejo kwa gatandatu hazaba imikino ibiri, ikipe ya Rutsiro FC izahura na Bugesera FC ku stade Umuganda i Rubavu. Ku stade ya Kigali Nyamirambo, Rayon Sports izahura na Espoir FC. Ku cyumweru hateganyijwe imikino ine. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 6 n'igice, ikipe ya Kiyovu Sports izahura na Etincelles FC. Gasogi United ikazahura na Etoile de l'Est aho ngaho kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 9. Kuri stade Umuganda i Rubavu, Marine FC izahura na Police FC naho Mukura Victory Sports ikazacakirana na APR FC ku stade Huye i Butare. Imikino ibiri isigaye izaba kuwa mbere cy'umweru gitaha. AS Kigali izahura na Gicumbi FC naho Gorilla FC ikazakina na Musanze FC. Imikino yombi izabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ku mwanya wa mbere hari amakipe abiri ariyo APR FC na Kiyovu Sports, naho mu myanya ibiri ya nyuma hakaba Gorilla FC na Gicumbi FC. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Mbere ko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twashikirije Uburusiya bwagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutunga ibigo by'ubushakashatsi ku bigwanisho by'ubumara muri Ukraine. Inteko urwego murantu ngaho kwishyira hamwe mpuzamakungu ONU rujeje umutekano n'amahoro ku isi rwakoranye uno munsi kugira ngo rubisuzume. Ambasade ya Ukraine muri Turikiya uyu munsi kuwa gatanu yavuze ko abanyaturikiya 86 bahungiye mu musigiti mu gisagara cya Mariupol mu gice cyafashwe ico mu manuko bwa Ukraine naho ibiganiro ivyene muri Autriche kuri mugambi wa nuclear wa Iran yafashe ikiruhuko bisabwe n'u Burusiya nshuti rero mukunda radio ijwi rya Amerika makuru twa tubafite muri aka kanya hani hagarukiye tubashimiye ko bamwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mwumviriza ibiganiro byacu by'imisi yose kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.